Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Nedirwe mu basuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Bamwe mu banyeshuri bo mu karere ka Rutsiro bagizweho ingaruka n'ibiza babashije gukomeza amasomo yabo.
Hari abandi bana batari babona imyenda yo kwambara y'ishuri. Ubona bafite ipfunwe kuba bari mu bandi, abo bazanye barabonye uniforme bo ntazo bafite, aho nibyo bari bafite ntabyo kubona bambaye imyenda itameze neza.
Uyu ni Alvera Mukandutiye, ni umuyobozi w'ishuri ribanza rya Kabujenje aho ngaho ni mu karere ka Rutsiro. Mu Burundi abahinzi barasaba uruganda rw'ifumbire Fomi kugabanya ibiciro, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gutanga amadolari miliyoni zirenga ijana yo gufasha impunzi za Sudani. Aya makuru nayandi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo. Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Sudani uyu munsi intambara yinjiye mu cumweru cyayo cya gatanu kuri uyu wa gatanu, kandi indege z'intambara zongeye kurasa mu murwa mukuru Khartoum no mu mujyi wa Bahri. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankosi.
Byatumye ibibazo birushaho kugariza ikiremwa muntu, cyane ku basivili bateshejwe ibyabo n'iyo ntambara. Ubusahuzi bukorwa ku mugaragaro n'abagabo bafite imbunda kimwe n'abasivili burimo gutuma abatuye Khartoum barushaho kubaho nabi, bagoswe n'imirwano hagati y'abasirikare n'abarwanyi ba Rapid Support Forces RSF nk'uko ababyiboneye babivuga. Ubushyamirane bwakuye mu byabo abantu 843 muri Sudani, kandi bwatumye abagera mu 250 bajya mu bihugu baturanye. Byavuzwe n'ishami ryabo niryita ku mpunzi HCR uyu munsi kwa gatanu. Umukuru w'ingabo General Abdel Fattah al-Burhan uyu munsi yateye intambwe yari imaze igihe itegerejwe, akura Mohamed Hamdan Dagalo uzwi cyane ku izina rya Hameti ku mwanya we nk'umuyobozi wungirije w'akanama gashinzwe ubusugire bw'igihugu. Bombi bayoboye ako kanama kuva mu 2019 ubwo bahirikaga Perezida Omar al-Bashir biciye mu myigaragambyo y'abaturage yamaganaga ubuyobozi bwe mbere yo gukora kudeta mu 2021 itariki ntarengwa yegereje ngo ubutegetsi busubire mu biganza by'abasivile binyuze mu matora yisanzuye.
Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gutanga amadolari miliyoni zirenga ijana yo gufasha impunzi za Sudani. Ibindi tubibaze Diane Nininazwe.
Samantha Power atwara ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID mu mpfunyapfunyo yatangaje vyino mfashanyo mu rugendo yakoreye mu gihugu cha Chad rugamije guhura n'impunzi zo muri Sudani. Imbere yuko intambara y'abarwanira ubutegetsi muri Sudani yaduka, Chad yari isanzwe icumbikiye impunzi ziharugwa mu 600,000. Izi zikaba zigwiriyemwo abanyagihugu ba Sudani. Imiliyoni 103 z'amadolari Amerika yemeye zizogabanwa hagati y'ico gihugu ca Sudani, kizoronswa imiliyoni 50 zizofasha hagati mu gihugu. Sudani yepfo ironke imiliyoni 22, Chad ihabwe imiliyoni 17, imiliyoni 6 zindi zisigaye zice zihabwa Misiri kugira ngo ifashe impunzi za Sudani. Kubwishiramwe mpuzamakungu ONU muri rusangi hakenewe miliyaridi 3 z'amadolari ya Amerika yo gufasha byihutirwa Sudani impunzi zayo n'abagera ku miliyoni vyitezwe ko bazohunga igihugu muri uno mwaka. Aha akaba ari naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihera zivuga ko uburyo bukenewe kugira ngo abanyagihugu ba Sudani n'impunzi zahunze ico gihugu zifashwe bukiri bwinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zisaba abandi bagira neza guterera.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'Abarabu League Arab iteraniye mu mujyi wa Jeddah mu gihugu cya Arabia Saudite. Bakiriye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yabasabye kutagendera ku gitinyiro cy'Uburusiya. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Perezida Zelensky yabitangaje mu gihe ariko agerageza kurondera gushigikirwa n'amakungu kuruciriza imbere y'ibitero bikomeye vyo kwivuna Uburusiya vy'igihugu ciwe birindiwe cyane. Zelensky yashikirije ijambo mu nama y'abategetsi b'ibihugu vy'Abarabu muri Arabia Saudite imbere y'uko byari bitekanijwe ko yitaba mu nama y'umugwi G7 ugizwe n'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye butunzi iri kibera mu gihugu c'Ubuyapani. Vyitezwe ko yitaba iyo nama ubwiwe. ni mu gihe ariko agerageza gutuma ibihugu bitunze byo ku isi birangwa na demokrasi byiyemeza kubandanya guha igihugu cy'ibigwanisho n'izindi fashanyo. Perezida Zelensky yasavye abategetsi b'ibihugu by'Abarabu harimwo bimwe muri byo bifitaniye imigenderanire myiza n'Uburusiya gufasha gukura abanya-Ukraine mu mizana y'Uburusiya. Zelensky yatangaje ko bibabaje kubona hari ibihugu bimwe bimwe byo ku isi harimo n'ibihugu by'Abarabu vyihoza iyo mizana y'Uburusiya hamwe no kwigarurira ubutaka bw'igihugu ciwe. Yaje kubakebura kugira bakubite agatima mpembera bahindure uko babona Uburusiya. Prezida Zelensky yari yatumiwe na Arabia Saudite mu nama y'ishirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu aho yabonanye n'umuganwa Mohammed bin Salman ayoboye Arabia Saudite n'abandi bategetsi. Zelensky yanditse ku rubuga Twitter ko urugendo rwiwe rwari rugenewe gukomeza imigenderanire hagati ya Ukraine n'ibihugu by'Abarabu.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aya makuru mushobora no kuyakurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho bamwe mu banyeshuri bo mu karere ka Rutsiro intara y'Uburengerazuba bahuye n'ingaruka z'ibiza bavuga ko bashoboye gukomeza amasomo yabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Gloria Tuyishime yagiye kureba uko bimeze.
Akarere ka Rutsiro ni kamwe mu turere twibasiwe n'ibiza by'imvura byateye imyuzure mu minsi 14 ishize. Ingaruka z'ibiza zageze muri aka karere harimo imyaka y'abaturage yatwawe n'amazi, imihanda n'amazu byasenyutse, inkangu n'ibindi. Uburezi nabwo buri mu byibasiwe kuko amakayi, imyenda, inkweto, ibitabo byagiye bitwarwa n'amazi y'imyuzure. Kuko abanyeshuri ku ishuri ribanza rya Kabujenje riherereye mu murenge wa Kivu mu karere ka Rutsiro babitubwiye. Gisubizo Delphine w'imyaka 14 yiga mu wa kabiri w'amashuri abanza ntacyo asigaranye ubwo imyuzure yabateraga iwabo.
Kare tujyamye ariho tugeze mu buriri irangije twumva iraguye. Tugiye kureba dusanga amazi yuzuye mu nzu, dusohotse ihitigwa yose nta n'ikintu dukuye. Ntacyo, imyenda, ibikoresho n'ibikoresho byo ku ishuri.
Enik Ishimwe na Izere Justine nabo ubwo amazi y'iwabo yagwaga imyigire yabo yayisihungabana.
Enda n'ibyo byagiye ni forome n'amakayi n'inkweto
ingendo
niyo nsanzwe mfite mu rugo nari mvite nayo yaragiye.
Ko yasenyutse se nibyo byagiye bya by'ishuri?
Ni imyenda n'amakayi kanjye narazaga ngiga ariko ndi nandike. Hari inote zo natakaje ariko narahombye nabonye agandi makayi.
Abanyeshuri batubwiye ko nubwo hashize iminsi barahungabanyijwe n'ibiza mu myigire yabo kuri ubu iby'ibanze bamaze kubibona.
Hanyuma ubu uri kwiga gute washe kubibona?
Amakayi na niforume nizi zo mfite. Ni niforume n'amakayi n'amakaramu n'imyenda yo gukorana niyo kuzindukana. Ni imyenda twayibonye. Iyi niforume twayibonye umwaka wa cyumweru yo kwambara twayibonye nimugoroba tutahe.
Umuyobozi w'ishuri rya Kabujenje Madamu Alvera Mukandutiye avuga ko byari bigoye gukomeza amasomo ku banyeshuri bakozweho n'ibiza bitandukanye.
Wabonaga ari ikibazo gikomeye kuko baje hano nta kintu bafite babereye aho by'amakaye y'amakaramu n'imyenda yo kwambara byari byaragiye, ariko babakoreye ubuvugizi ku buryo bwihuse ku buryo mu minsi ibiri itatu bakigera hano bahise babona amakayi babona n'amakaramu.
Madame Alvera Mukandutiye yongeyeho ko nubwo aba bana babashije kwigobotora iheruheru basizwe n'ibiza hari imbogamizi bagihura nazo.
Hari abandi bana batari babona imyenda yo kwambara y'ishuri, ubona bafite ipfunwe kuba bari mu bandi abo bazanye barabonye uniforme bo ntazo bafite, kandi naho nibyo bari bafite ntabyo kubona bambaye imyenda itameze neza nabo babonewe iyo myenda byaba byiza kurushaho.
Kimwe n'abandi bashigishwe n'ibiza mu turere dutandatu tw'igihugu, aba banyeshuri hamwe n'ababyeyi babo bacumbikiwe kuri site ya Trinite mu murenge wa Kivumu muri aka karere ka Rutsiro. Muri iyi site habarirwa imiryango 49 igizwe n'abaturage 362. Iyi site yubatse hafi na Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Kivumu. Uhageze usanga abana bagejeje igihe cyo kujya mu mashuri abanza cyangwa yisumbuye badahari, ariko kandi uhasanga abana b'inshuke bigishirizwa kuri iyi site kuko batabasha gukomereza amasomo yabo ku marerero nk'uko byari bisanzwe. Mukayiranga Claudine ni umurezi wabo.
Bamwe amazu garagiye kamaze kugenda imwe bihera mu nzu, abana baratatana, hari abapfuye, hari n'abarukutse. Biba ngombwa rero ko babazana hano mu murenge wa Kivumu ngo bigiremo, bere kwigunja, babane nk'abandi, mbese bafunguke mu bwonko, bakure no mu mbabutima, babane n'abandi. Barayakomeza, abiga mu ishuri bajya ku ishuri ku Kivumu, abiga muri garidiyene bakiga, no mu marerero garakomeje ntabwo yigeze gahagarara.
Uyu murezi yongera ko nubwo abana b'inshuke babashije gukomeza amasomo yabo, hakiri imbogamizi zo kubona imfashanyigisho n'aho kwigira. Sabayo Apollinaire ni umuyobozi wungirije wa site Trinite, akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivumu. We yashimangiye ko nyuma y'ibiza byashigisha abaturage bo muri aka karere, abafatanyabikorwa, imiryango itandukanye ndetse na Leta byabafashije guha abana bari muri iyi site uko ari 80 amakaye n'amakaramu.
Ubu bari kwiga basubiye mu buzima busanzwe nta kibazo. Mu gitondo bagenda bajya ku ishuri banyweye igikoma, saa sita bakarira ku ishuri, nibo bakazagaruka nimugoroba kuko ubwo biga umunsi wose kuko n'ubundi ntabwo bagaruka ahangaha nta kintu baje gukora, bakomeza kuguma ku ishuri bakaza batashye nimugoroba. Nimugoroba naho twabashakiye icyumba bakoreramo etide nk'abo kuri Ecole Primaire ya Kabujenja bari kwigirayo. Abana 36 bamaze kubona iniforume, batatu nibo batari bayibona ariko nabo baraje bayibone vuba.
Mu biza byabaye mu byumweru bibiri bishize, akarere ka Rutsiro kafashije abantu 29. Leta y'u Rwanda ikomeje kwizeza ubufasha abaturage bakozweho nabyo birimo ubuvuzi, ibiribwa, imyambaro, ibiryamirwa n'ibindi. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho abahinzi bo mu ntara z'amajyaruguru no hagati basaba abayobozi b'uruganda rw'ifumbire FOMI kugabanya ibiciro. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, dusomerwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Intumwa z'ubushikiranganji bujejwe uburimyi ziri kumwe n'izihinguriro ry'ifumbire FOMI ziri mu ngendo mu ntara zimwe zimwe zo mu gihugu hagati kwiraba ingene ifumbire rya FOMI ryatanzwe mu isekeza riheze, zimenyesha ko zasanze igikorwa cyo gutanga iyo fumbire cyagenze neza. Hermenegilde Manyange, icegera cy'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ifumbire FOMI, aremeza ko imyidogo y'abarimyi itera igabanuka afatiye kuri kahise.
Tuca tuduga ruguru twisunze iki? Twisunze cyane cyane intara zikoresha ifumbire nyinshi. Aha nashana bamenyesha yuko intara duciyemo zikoresha ibice bishika 60% y'ifumbire ikoreshwa mu gihugu cyose cy'u Burundi. Gitega, Karusi, Ngozi, izo ziza imbere. Muti none mwabisanze gute? Vyukuri mwizo ntara zose bose baremanga bakemeza yuko ibibazo bagiye baragira mu marima yaheze yuko kuronga ifumbire ku kiringo c'impeshi atakibazo na kimwe bahuye na yuko itango ry'ifumbire ku mpeshi ryagenze neza cyane gose.
N'abarimyi bayazi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika barashima ko iyo fumbire yo mu bwoko bwa FOMI yabashikiriye ku gihe mu irima ry'impeshi kandi ku mwimbu wa kino gihe wifashe neza. Ariko bamwe muri bo bamenyesha ko badafite ubushobozi bwo kugura ifumbire ya FOMI ku rugero rw'umufuko w'iro 50, bagasaba kuronswa amazu y'idandarizo mu gihugu hagati iyo baronsa ku rugero ruto ruhuye n'uburyo bafise. Nkuko uno murimya bivuga,
hariho abene gihugu usanga badashobora gukomanda umufuko ukwiye cyangwa kashusanga amafaranga ntibashobora kuyaronka muri uwo mwanya ariko aragira komanda. Ejo nasaba ko bodugira nka magaze icuruza umuntu akaza n'amahera abona nyamba keneye ibiro 2 namba keneye ibiro 3 bakabimuha kugira ngo ashobore gukurikirana indimo ziwe.
Icyo kibazo kirazwi imihinguriro y'ifumbire FOMI nkuko ababijejwe muri iryo hinguriro babivuga. Icegera cy'umuyobozi mukuru waryo akavuga ko icyo gisabo cy'abarimyi bafise amikoro make kiriko kirigwa
guhindura kugira abiye mikoro make. Nabo turabica twoboramira mu dufuko tw'ibiro 10 tw'ibiro 5 ico gisabo turamaze kuvumva mu ishyira hamwe FOMI. Rero nk'abahinga turiko turagerageza kuraba tugikorereko turabicoshoboka turabe ukuntu coshobora kuja mu ngiro.
Naho twigoro twa leta canke ihinguriro ry'ifumbire FOMI ari twinshi kugira abarundi baronke umwimbo, isindimwe mu mitumba nizo bakundira kuko irangwamwo umururazi mwinshi. Abahinga ba kaminuza y'u Burundi mu bijanye n'ivyunyunyu vy'isi bavuga ko isindi mwiteri tituka. ari nacyo gituma umwimbu utigerwa mwinshi nk'uwo mu myaka iheze nubwo hakoreshejwe ifumbire ya kijambere. Salvatore Kaboneka numwe muri abo bahinga bakaba nabigisha ba kaminuza y'u Burundi.
Kubaza ibijya by'umururazi w'isi ni aluminium. Wa aluminium ne yari igariye mu masi wacu. Nukuvuga yuko turetse aya masi yo mu biyaya aha imbogusa bagomba mukomaso ho yongoranira hari amasi yose 75% kwijana yayo masi yarakamvutse mu ivyunyunyu vyose. Ntagitangaza rero yuko muri ibi bihe twimbura nabe kuko ivyunyunyu byaragiye bitwawe nayo maza nyengetera kagenda bitwaye bitwawe niyo nkukura yamezako na masi ameze nabi cyane.
Ikindi kibonekeje muri izo ngendo zo kuraba itangwa ry'ifumbire rya fomi mu ntara zirangurirwamo cyane uburimyi nuko bamwe mu barimyi bataramenya urugero bisunga mu gukoresha ifumbire ihingurwa n'iryo hinguriro. Emile Kamwe n'ubusa umuyobozi w'idukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi asaba inyigisha ku barimyi bo muri iyo ntara.
Kuva igihe fomi itanguye gukora ifumbire yayo, ingero mwene gihugu yategereza gukoresha ubwoko bumwe bumwe bw'ifumbire, nuvuga yuko batarabyigishwa neza. Nico gituma twagira dusaba yuko fomi yokongeramwo n'igisata kijejwe kuza kirigisha abene gihugu ukuntu iyo fumbire ikoreshwa ku rugero ruzwi neza. Mwene gihugu akama azi yuko imbura mu ibango rimwe akoresha urugero urunuru kuburyo ayikoresha atihenze kuko niho usanga iriko iragirira kamaro umwene gihugu.
Ahicegera cy'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ifumbire fomi avuga ko amahugurwa ku kuntu iyo fumbire ikoreshwa aza yaratanguye. Kanabigisha ba kaminuza basanzwe ari n'abahinga mu bijanye n'ivyunyunyu vy'isi basaba ko hoba amahugurwa menshi y'ukuntu umwavu uhingurwa ukoreshwa ku rugero udatitura isi. Banasaba kandi ko bishobotse hoba kuruhurira isi ndimwa mu gukurakuranya ibiterwa. Ihinguro ry'ifumbire fomi ryabikorera utwabo ryashinzwe Bujumbura mu mwaka w'2019 kugira rinonse ifumbire abarimyi bahora bikora ko yaho riva mu bihugu bigize umuryango wa Buraya. Hari nyuma yaho ibyo bihugu bifata ibihano Leta y'u Burundi kubera indyane za politiki zadutse mu gihugu mu mwaka w'2015.
Arakoze Desire Hatungimana udusomeye iyo nkuru y'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky bemeye kwakira abakuru b'ibihugu bitandatu bya Afrika bazajyayo mu minsi iri imbere mu ruzinduko rw'amahoro. Mugenzi wacu Fide Niyongabo aragaruka kuri uyu mugambi na Profeseri Pascal Niyonizigiye wigisha muri Kaminuza y'u Burundi ibyerekeye politike n'umubano hagati y'ibihugu.
Uwo mugambi nibaza yuko uje hageze kuko benshi bari batanguye kwibaza ati mbega none ibihugu vya Afrika bihagaze he muri izi ngorane ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Kuko igihe cy'amatora yaba mururya mu muryango w'ibihugu byikukiye ariwo bita ONU, twabonye ko ibihugu byo muri Afrika bisa n'ivyafashe intumbero yo kutagira icyo bivuze kinini kuri rya ngorane. Ntibigomba gufata inzira tuvuge yo kuvuga yuko Uburusiya bwakoze nabi mu gutera Ukraine cyangwa ko bashigikiye Ukraine cyangwa bashigikiye Uburusiya. Uravye kiretse ibihugu bimwe bimwe urabona yuko Afrika yagerageje kutagira ihagaze. Abantu rero bakibaza ati Afrika yarikuye nayo kwerekana ihagaze muri ibi bintu. None ubu kubona na Maposa yafashe iyo ngingo yo kugira ngo ajane n'abandi bategetsi bo muri Afrika kugira ngo ahuze ibyo bihugu ni nzira nziza cyane. Naho umengo ni icyumviro caje cyane cyane kubera ko Afrika y'Epfo ibihugu bimwe bimwe cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze yuko ishigikiye cyane Uburusiya, ariko umukuru w'igihugu agomba kwerekana yuko badashigikiye Uburusiya ahubwo bakeneye yuko haba amahoro. Nibaza ko nicyo cyiyumvira icyumviro gikomeye cyane cyatumye uwo mugambi ufatwa.
Naho hariho inkuru yasohotse mu kinyamakuru Jeune Afrique ivuga ko uwo yafashe ico cyimviro ubwa mbere ari umugwizatunga mu France yitwa Jean-Yves Olivier, akaba azwi ngo kuba afise ishyirahamwe Fondation Brazzaville. Iryo shyirahamwe rikaba ryashinzwe mu mwaka w'2015. Kuba ico cyimviro coba cavuye kubwi iyi nkuru yo mu kinyamakuru Jeune Afrique kuri uwo mugwizatunga mu France, nta kintu byoba bikuye ko akantu n'icyizere ko ari cyumviro cy'abanyafrika kubwanyu?
kumva ni inkuru yatanzwe ariko burya inkuru zitangwa mu ngwano kenshi usanga ari inkuru umuntu yogerageza gufata atemera cyane gose naho nabyo byoshoboka kuko turazi yuko abagwizatunga kenshi baba bafise ubucuti cyane n'abantu batwara ariko nibaza ko igikomeye cyane nico ciyumviro cyo kurondera inzira yo kugarukana amahoro naho yoba ari uwo mugwiza atunga w'umufaransa yoba yaciye tuvuge ku gihugu ari nka Congo biraboneka ibyo aribyo byose yuko umukuru wa Afurika y'Epfo nawe yari akeneye kwereka amakungu cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigikiye cyane Ukraine yuko adashigikiye Uburusiya kuko Afurika y'Epfo yarababaje cyane n'amakuru yavuzwe avuye kuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Pretoria yuko bafashishije ibigwanisha barusiya urumva bashobora kuba bahuriye kuri icyo cyumviro ari benshi ariko nibaza ko igikomeye ari icyo cyumviro
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufite Leon Tale
namagaye ni ngai kare ni muri Congo
ufite icyumviro ushikiriza cyangwa ikibazo ubaza umutumire
cyari icyumviro kujyanye n'umugambi bakeneye n'uburusiya kwaba abakuru bo mu Leta ya Afurika kuko bagiye gukora ibijyanye na Ukraine n'Uburusi ego nshyikirije abantu yanjye mbona ari muri Ukraine kuri ari Uburusiya bwagabye ibitero gutambure ibikorwa remezo by'igihugu bidasize inyuma ubuzima bw'abakaye n'igihugu ba Ukraine nabona ko abaturukiye mu Leta ya Afurika ko ahubwo bofasha mu nzira yo gushyikiriza ibyiyumviro narijya ubu iki ageze icyari yo kuva mu bahabwa yo kubaka tukaraba ukuntu abanyagihugu babaha amahoro mu iterambere ibyiyumviro nabyo byo gutambura no kunyuranya ubuzima bw'abenegihugu bakabihagarika bakaraje bakatandukanya bagashyira hamwe maze ubuzima bw'abenegihugu n'ibikorwa remezo by'igihugu bikabandanya bibaho rero yanjye yariyo
murakoze turabashimiye yari Leon Hale mutumire Pascal icyo cyumviro cya Leon mu kivuga kwiga
ni cyumviro cyiza cyane ndibaza yuko abategetsi nabone barinze bahaguruka bakagenda muri ibyo bihugu bibiri muri Ukraine no mu Rusiya ko mu byumviro bikomeye cyane bizaba bibajanye ari byo kugarukana amahoro uko abivuze isi ikibabaje cyane si ukwerekana inguvu za gisirikare ikibabaje ni ingorane zijanye no kubaho zijanye n'amagara y'abantu zijanye n'ibintu byo kwiga mu mashure bijanye ni ibintu byo kubura akazi ingorane z'inzara ingorane z'uruzuba ibihe byahindutse ku isi izo ngorane ziriho mu buryo bw'ububanyi n'ubutunzi nizo ngorane zibabajisha cyane ubu ndibaza ko abantu benshi ku isi aricyo kibaraje ishinga batakiri cyane cyane mu bintu bijanye no gukomeza intambara babona ahubwo ko abantu bo ku isi boje hamwe kugira batorere inyishu izo ngorane zigoye isi kurusha ibintu byo gusumiranira kugira bamwe biganze ku bandi
kuba abo bategetsi b'ivyo bihugu bitandatu ni Zambia, Senegal, Congo Brazzaville, Uganda, Misiri na Afrika y'Epfo mubona baserukira impande zose za Afrika mu gihe bazaba bagiye gushikiriza uwo mugambi w'amahoro
kuvuga ko baserukira impande zose nibaza yuko ibyoshoboka si ibintu byoroshye cyane ko hariho bamwe batagira aho bahagaze abandi ntibatore abandi ukabona ko bafise aho bashigikiye biragoye ariko urabye cyane cyane ibihugu bisanzwe kuko ni ibihugu bifise ijambo muri Afurika turabye nk'igihugu Afurika y'Epfo ni igihugu gikomeye ni igihugu kiri muri bya bihugu biriko biratera imbere ku isi cyo kimwe n'Ubushinwa Brezil n'ibindi bihugu biriko biratera imbere biriko birasa n'ibisimbura ibindi bihugu byari bikomeye ku isi aho uravye nka Senegal ni igihugu itwagwa n'umuntu atwara ubu ujya muryango w'abanyafurika imwe africaine kandi Senegal ni igihugu gikomeye cyane cyane muri kijya gice cya Afurika y'uburengerazuba Misiri nacyo ni igihugu gikomeye cyane muri Afurika yo hejuru ijya irimo Abarabu Uganda murazi ko ari igihugu nacyo muri iki gice cyacu cyane cyane ari igihugu bitumwa ko mukugerageza gutatura amatati kandi gifisemo uburambe butari buto. Kongo ni igihugu nacone muri Afrika yo hagati gifise ijambo, gikunda gufata uruhara mu bintu bitari bike kandi cacuditse cyane na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, gishobora kuba gifitaniye ubucuti n'Uburusiya bukomeye, cyo kimwe na Zambia. Na Zambia muri Afurika yo mu manuko ni ibihugu bishobora gutanga ibyiyumviro bikomeye, ibyiyumviro bishobora guhurira ko n'abatari bake muri Afurika. Nawe tutovuga yuko byogenda biserukira ibihugu byose byo muri Afurika.
Kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika baraciruye ku mayange kuvyerekeye uwo mugambi, bakaba bawakiye neza. Yamara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres yaravuze ko bitazokoroha gutorera inyishu iciye mu mahoro ingwano muri Ukraine, nkuko abivuga we abona ngo ko impande zose uruhande rumwe rumwe rwose rubona ko rushobora gutsinda ingwano muri iki gihe. Mubivuga ku iki cyo cimviro cha Guterres?
Icyo cimviro cha Guterres nibaza yuko ari cimviro kije inyuma ye yukugene abantu benshi, ibihugu byinshi byagerageje amashirahamwe kugira ngo bitorere umuti iyo ngorane hagati y'Uburusiya na Ukraine, bakananigwa. Bigasa nuko ngira yoba asa n'uwihebuye muri iki gihe avuga ati tubona yuko ariko haraboneka inyishu. Ariko jewe ndibaza yuko burya bwaba Uburusiya yaba Ukraine naho bigerageza kwifata ikavuga yuko bishobora kubandanya ingwano, ndibaza yuko bitebe bitebuke ntawumenya neza ati ni muri uwo mwaka uzoza cyangwa mu kwezi neza ngahakurikira. Ariko ndibaza ko ibi bihugu byose uko ari bibiri bikeneye yuko ingwano ihagarara. Hari amakuru asohoka muri ibyo bihugu yerekana yuko abantu barushe nabo batabyerekana yuko bakeneye kuyiheza iyo ngwano. Ndibaza yuko bishoboka mu minsi izoza vuba yuko ibyo bihugu bibiri byerekana yuko bikeneye kwicarana bikavugana ingene iyo ngwano yohera.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Egide Niyonkuru.
Ego ndafise ikibazo mbwanagantere ku nteyano kumbona ibyo biganiro bigomba kuba ukuvuga tuko turaba Uburusiya na Ukraine naho ariko ariyo ntambara twibutsa rya desperate puissance ya Amerika n'Uburusiya. Hama ikibazo fise ahantu h'amakenga nubwo ibihugu bya Afurika bijya bigiye guhuza nta kuntu byo ari ngabe ku ruhande rw'Uburusiya n'ibindi zari ku ruhande rwa Ukraine. Ngo hama umutumire ace n'abatwinjiye neza donida tubwiye ukuntu intambara ikintu iba yaravuye ko atubwiye n'ikindi biba afite kugiye kurangira.
Mu mwishure mutumire?
Ego yabajije ngo iyo ngwano yaba yavuye kuki. Iyo ngwano ico yavuye ko nuko inyuma yuko umuryango w'ibihugu bishize hema by'abasoviyete wasambutse mu gihugu cy'1991, Uburusiya kuko aricyo gihugu cyari gikomeye cyane muri ibyo bihugu cyaragerageje kugumana ijambo mu bihugu byari bigize uwo muryango, naho byinshi yaciye bivamo bimwe bimwe bigashaka kugira ngo bishire byizane ntibibandanye bifitaniye ubushuti bukomeye n'Uburusiya, kuko bimwe bimwe byabona yuko Uburusiya aribwo babikandamiza. Iki gihugu cya Ukraine rero n'Uburusiya mu bisanzwe n'ibihugu byegeranye cyane uravye mu buryo bw'imico n'indimi zisa n'izisa. Iki imico muri Ukraine n'Uburusiya birasusa rwose. Ingorane zagiye kuba cyane cyane mu bihumbi 2014 igihe Uburusiya bigaruriye intara yitwa Crimea. Buvuga yuko iyo ntara yamye ari Uburusiya kuva kera, ko naho umutware w'umuryango w'abasoviyete watanze iyo ntara ukayiha Ukraine mu gihumbi 1958.
Uwo yari Profesori Pascal Niyonizigiye wigisha muri kaminuza y'Uburundi i Bujumbura ibyerekeye politike n'umubano hagati y'ibihugu. Yavugaga ku ruzinduko abakuru b'ibihugu bya Afurika bazasura igihugu cya Ukraine ndetse na n'Uburusiya. Abo bakuru b'ibihugu barimo wa Afurika y'Epfo, Zambia, Senegal, Congo Brazzaville, Uganda na Misiri. Shuti mwari muduteza matwi ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kwa mwaduteza matwi dushimire engineer PJ badufashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia tahani wobegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu mwari kumwe nange Edi Rwema mbaseze ariko mbararika amakuru yacu mukanya isamu ya n'igice kwijwi rya America.